muri kumwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Ubu Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kumviriza, tuongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo, nizeye imiyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibivuga rumwe ku gutana mu mitwe y'agatingabo z'ibyo bihugu kwabaye mu ntango z'indwi. Igihugu kimwe cyose cyagiriza ikindi kugitera. Mu kiganiro n'ibiro bitororokanya amakuru by'Abongereza Reuters, umusirikare mukuru mu ngabo za Kongo yemeje ko abasirikare babo batanu baguye muri icyo gitero. General Bruno Mandevu ayoboye intego zijejwe kugwanya intego z'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR, yatangaje ko kuba intego z'u Rwanda zateye ibirindiro byabo byerekana ko zari zije kurwana. U Rwanda narwo rukavuga ko rufise ibimenyetso bigaragara byemeza ko batewe na Congo. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango. Uwo muvugizi ntakana kuko gutana mu mitwe kwabaye.
Nicyo cyarabaye, ingabo za FRDC zateye ku birindiro byacu biherereye muri Musanze, aho bakunze kwita muri Mutara mu karere ka Musanze, ni muri segiteri ya Shingiro, akagari ka Mugari, mudugudu watera imbere. Hari nko mu saa moya za mu gitondo nibwo baduteye. Ubwo ni ukuvuga rero ko ayo makuru ariyo ibyo byarabaye.
Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuganye n'umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko ahubwo ingabo z'u Rwanda zishobora kuba arizo zateye ku butaka bwa.
Ibyo bikimara kuba twabimenyesheje itsinda ry'abasirikare bo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka, turisaba ko rikora iperereza kuri ku by'icyo gitero ingabo za RDC zakoze ku birindiro biri mu Rwanda bya RDF, kandi bakanabatubariza impamvu yaba yatumye icyo gitero kiba. Ni nayo mpamvu rero n'ejo iryo tsinda ryabo basirikare ryaje inaha tubasobanurira uko icyo gitero cyagenze, tunabagaragariza aho ibyo birindiro bavuga ko biri muri DRC, ahubwo tubereka ko biri mu Rwanda, baduteye badusanga mu Rwanda. Barabasabye nanone ko tugera aho iyo mirwano yabereye, ni nabyo twakoze none, tukaba twaboneyeho kubereka ibimenyetso bidashidikanywaho rwose birimo aho ibirindiro byacu biri mu Rwanda, kandi ko bihamaze imyaka irenga itanu bigaragara. Ibi bikaba binashimangirwa n'ibikoresho nka GPS bigaragaza neza ko ibyo birindiro biri mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo makuru rero abayafite bashobora kuba bafite impamvu bayatangaza uko, ariko ibyo twaberetse kandi binagaragarira n'uwo ari we wese ko ibyo birindiro bateye biri mu Rwanda, hafi metero 1500 uvuye ku mupaka wa DRC uza mu Rwanda.
Mumaze kubagezaho ibyo bimenyetso, se bagenzi banyu bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babivuze hiki? Baracyakomeye ku byo bavuga ko ari mwebwe mwabateye?
Ntabwo twamenya ibyo batangaza, ariko icyo nakumenyesha nuko muri iryo tsinda habamo na ofisiye wa DRC, nawe yabibonye nk'uko byari yigaragazaga. Ubwo rero uwo iryo tsinda tuzategereza ko rifata umwanzuro rikagaragaza neza uwaba yarateye undi, kuko ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso, kuko dufite n'imirambo yabo itatu batashoboye kuvana aho baturasiye. Twaberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompura ya FRDC barashe muri ibyo birindiro, kandi n'ibisigarizwa byabyo. Bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare birimo imbunda, birimo amasasu, birimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare. rero ngira ngo atari ukwigiza nkana biragoye kuba wabyita ko byasiriye muri DRC kandi bigaragana neza ko byabiriye mu Rwanda.
Ku ruhande rw'u Rwanda nta basirikare mwatakaje cyangwa se mwakomerekeje?
Oya, ku ruhande rw'u Rwanda nta musirikare n'umwe wagize icyaha.
Lieutenant Colonel Innocent Munyengango, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye kano kanyo ha Radio rya Amerika kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye namwe mu rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi kiringo cyo kwiyandikisha kubazo kwitaba amatora y'imirize mu gihugu ni ntarengwa kiza kurangira kuri uyu wa gatandatu. Vyatangajwe ejo ku munsi wa gatanu n'umukuru w'umugwi Seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu ari mu kiganiro kubamenyesha makuru. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa gatanu urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu Seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze kwihangiro uwo murwi wari wihaye. Imiliyoni zine zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko warongoye Seni abivuga.
Tugeze ku miliyoni zine ibihumbi ijana na batanu n'abantu amajana ane na mirongo umunani n'umwe. Ku bakunda ibiharuro byerekeye abakenyezi canke abagabo, muri izo miliyoni zine mejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na cumi n'abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu.
Imbere y'amasaha makeyi kugira iryo yandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu haracibonekeza imirongo ku biro z'amakomine y'abaza gusaba amakarata karangamuntu. Ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha. Urongoye Seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko kiringo cyo kwiyandikisha gishobora kongerezwa
ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi Ruhuhuma isaha cumi n'imwe n'igice. Ntihagire ubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho. Ejo birahagarara, abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira Seni yinjire mu bikorwa bindi biremereye. Mu ijambo rimwe, ejo kuwa gatandatu birahagarara.
Kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu ndayicariye arongoye Seni asanga ikosa atari ry'umugwa arongoye agegeka ku bagiye kuzirondera bateba icyo gikorwa cyo kwandika abazitaba amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka cyangwa 2020 carabereye no mu biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu Makungu. Petero Karaveri ndayicariye atanga ibiharo byamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'u Burundi
mu biro biserukira u Burundi muri ambasade na consulat general aho Burundi bufise ibiro. Ibitegeri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiyandikisha byose bose hamwe ni bihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na batanu. Ariko kubera twaba twibukanye amategeko hanze umunsi w'itora, amategeko tugendera ko niyo utiyandikishije abo hanze bararonse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi w'itora ugaca utora buno nyene. Ibyo byanditse muri code electoral amategeko agenga amatora.
Naho warongoye Seni avuga ko iyandikwa ry'abazitaba amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice zo ku mugoroba. Afise icyo asaba bariko barandika ni uko uzoba ari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma batubwara ibiro ari uko bahejeje kumwandika. Mu iyandikwa ry'abazitaba amatora yimirije umugwi Seni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni zine n'ibihumbi majana ane. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio ya Amerika isamina ni Washington ndetse mu kirundi ni kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya. Ikaze mwese inshuti bakunze.
Ubundi gufata ibihumbi 17 n'ijana nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora. Umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo.
Kuko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadorari abiri, twebwe tugeze ku rwego rwo kurya izero n'ibice bibiri.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani bamaze imyaka irenga 20 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda ubari mu ikambi yahitwa Kiziba bavuga ko babayeho ubuzima bubi cyane. Iyo nkuri muzo tugaruka ko handi hato murabihagufi ya maradio yanyu
iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Impunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Kiziba iri mu gihugu cy'u Rwanda zitakambira abagira neza kuzigaruka ko mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yavuganye na bamwe muri bo bamubwira uko babayeho.
Turumva aho kwicwa n'inzara twakwicwa n'isasu kuko umwana y'inzara imuriye ararambarara akaryama ukumva agahinda karakwije ariko inzara.
Ni impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka isaga 20 mu nkambi ya Kiziba iherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Ziravuga ko kw'iminsi igenda iba myinshi ari nako imibereho yazirushaho kugenda isinzikara kuri izi mpamvu.
Mfite abana babiri nanjye wa gatatu. Ubu ndi gufata 172,000 nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora. Nta muceri urimo, nta kawunga, nta bishimbo, nta mavuta. Niyo fuyo nyiguze imara ibyumweru bibiri, umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo.
Impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga 190 y'amanyarwanda. Wareba kuri statistike y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadolari 2, abari munsi bakarya idolari 1. Twebwe tugeze ku rwego rwo kurya 0.2.
Ifunguro rya mu gitondo riri gutwara amafaranga angana na 95, nimugoroba ukarya amafaranga angana na 95. Ese 95 y'amafaranga y'u Rwanda yagura iki gituma urya? Nindazi ntago ayigura ari imwe. Mu by'ukuri aya mafaranga bari kuduha ntago ari kugeza ku cyumweru ngo agisoze umuntu akirya. Nanone ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze, transfere zo ntago zikiboneka, ziboneka mu buryo umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe nuko atabonye uburyo avurwa.
Icyongeyeho kumva bahora bari hasi akiga karangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi nimbe bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata 400,000 impunzi bakamweza 20,000 kugeza kuri ubu tuvugana guhera ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru arumva ko agomba gutaha.
Ibibazo birimo imfashanyo yabaye iyanga byo kudahabwa amahirwe yo kubona imirimo, kuba nta bundi bw'inyagamburiro bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza, bavuga ko biri mu bituma bifuza gutaha cyangwa bakimurirwa mu gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho. Nyuma y'amabaruwa y'Ijwi rya Amerika ryaboneye kopi z'impunzi zandikiye Leta y'u Rwanda n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR zigaragaza ibibazo zifite by'imibereho zinasaba igisubizo kuri byo, hari n'amakuru z'impunzi zivuga ko zumvise yuko bishoboka ko zatuzwa mu Rwanda. Ni amakuru zitishimiye na gato.
Ntabwo twaba abanyarwanda, ntabwo twaba abanyarwanda, turi impunzi z'abakongomani zitegereje umutekano kugira ngo ugaruke dutahe iwacu.
Nta na rimwe no mu buzima, nta na rimwe byigeze binabaho kuva inkambi yagera ngaha ngo dukenere gutura u Rwanda. Ntagiye twigeze twifuza gutura u Rwanda, yaba n'abana bavukiye ahangaha bose nta muntu ukeneye gutura mu Rwanda.
N'ubu ngubu dufite amakuru two muri ino nkambi ya Kiziba hagomba kuzokorerwa abantu 950, abandi bose bagashirwa mu byiciri by'ubudehe. Tukibaza ubwo budehe bagiye kubukora abanyarwanda ko babafite bashaka kuja muri ibyo byiciri, umukongomani bamushyira mu cyiciri cy'ubudehe kuzihe mpamvu?
Aya makuru ni nayo yakuriye umwuka mubi bituma Leta yikangisa nk'imyigaragambyo mu nkambi. Byatumye inzego z'umutekano kwa mbere w'iki cyumweru zihurura zishaka guta muri yombi abo zikeka ko bihishe inyuma y'ibi byose, ariko impunzi zihagarara naho.
Dufite station ya polisi iri mu nkambi, hari station ya polisi iri ku Kibuye, hari station ya polisi iri ku Karere, ariko haza umupolisi uhagarariye intara ku kantu gatoya tutamenya ukavuye amakuru y'impuha. Tugiye gukurikirana amakuru hafi dusanga bari baje bafite abantu bamwe bagomba gushimutwa muri komite bakaja gufungwa. Muri make n'ubuzima dufite hano n'umutekano muke urimo.
Guhaguruka kw'izi impunzi zivuga ko zabitewe n'uko no mu myaka yashize hari ubwo abayobozi bazo ku rwego rw'inkambi bagiye bafungwa bazira ubusa, kandi ko no kuganira hagati yabo ku bibazo byabo ubwabo basa nk'abatabyemerewe. Igihe cyose hari ababigerageje bagiye babizira, ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro bahagaze bahangana na polisi kugeza isubiyeho nta n'umwe itwaye, ariko ntibarashyira umutima hamwe kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bashobora gufungwa. Bwana Patrick Bimenyimana wayoboye iyi nkambi avuga ko nawe yigeze gufungwa zira kuvuganira abo yari ayoboye.
Kuba narafunzwe nuko twari turi kuvugira impunzi n'uyu wasimbuye ejo bari bamutwaye nuko ari impunzi zavuze ati umuntu wacu ari kujya hehe umuntu wacu ari kujya hehe babona ko byagaragaye babura n'ubusobanuro baramwihorera ariko n'uyu munsi haba mu ijoro haba kumanywa bashobora kumutwara bashobora kuvuga ngo bafite n'inama ahantu runaka ari mu mujyi ku Kibuye cyangwa se n'ahandi ukabona umuntu baramutwaye mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu duha agaciro agaciro ka kimuntu nta kuduheruka nta nako tugira uburyo cy'umuntu afatwa kinyamaswa cyangwa se kimunya kitafito ukibariza
ubwo ibi bibazo by'uruhuri bwana mbangutse mawumbiriwe uyoboriye inkambi ya Kiziba avuga ko buri munsi hari imiryango imusaba kubashakira uburyo bwo gutaha bagasubira mu gihugu cyabo n'ubwo bavuga ko bazi ko kitaratekana
kuva ukwezi kwa mbere kwatangira kuva nka tariki 10 nta munsi ujya wira nta kiriye imiryango ibiri ivuga yuko ikeneye gutaha hari nabo biba ngombwa ugafata icyemezo ugashaka n'ahantu umwindikishiriza wenda ni na mirongo y'ibishyimbo kugira ngo abone icyo yahaha uwo munsi kugira ngo ubone akuva mu maso naho ubundi ni ikibazo gikomeye benshi bakeneye gutaha kubera iki kibazo cy'inzara cyane bararambiwe cyane
ntiturabasha kuvugana na ministeri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi kuri izi ngingo tukazabigaruka mu makuru yacu ataha Claude Ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza urakoze cyane tukiri mu gisata c'impunzi leta ya Uganda itangaza ko ijaratanguye amatohoza ku kibazo ca bamwe mu bakozi bayo bagirizwa kunyuruza amafaranga yagenewe impunzi zahungiye muri ico gihugu menyesha makuru y'Ijwi rya Amerika I Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru
Ministri Hiraruneki yabwiye imbaga y'abanyamakuru yuko amakuru y'inyuruza ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi gusaba impunzi ruswa kugira ngo zibone serivisi byasize imbyiro igihugu cya Uganda kizwi nk'igihugu ntangarugero ku isi hose mu rwego rwo kwakira neza impunzi no kuzifasha gusubira mu buzima busanzwe no kubera iyo mpamvu Oneki yavuze ko hatangiye amaperereza asesuye kandi yigenga akuriwe n'igipolisi cya Uganda gifatanyije n'inzobere z'umuryango w'abibumbye mu maperereza agendereye guperereza ikibazo kugeza mu mizi ku buryo ari nta n'umwe wabigizemo uruhare uzasimbuka ingufu z'amategeko
There were allegations brought to us by individuals So we
Ministri ati tumaze kwakira amakuru y'inyuruzwa ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi twahise dutangiza amaperereza kandi ubu igipolisi kimaze kuduha raporo y'agateganyo turahamiriza abanyagihugu bose hamwe n'imiryango y'isi yose itabara imbabare yuko tuzakora ibishoboka byose kugera mu mizi y'iki kibazo ubutegetsi ntabwo bushobora kwihanganira ibikorwa nk'ibi inzego z'amategeko ziteguye guhana zivuye inyuma abo bose babigize mu ruhare
in accordance with the law of the country there will be our judicial system to support us if we find all these criminals they should be really severely punished
Minisitiri yongeye yuko kugira ngo batabangamira amaperereza abakuru b'inzego zitandukanye n'ishami rya leta rishinzwe impunzi kuva kuri komisiyeri kugeza ku bakuru b'amakambi batandukanye batungwa gatoke muri ibi bikorwa itegeko ryo kubahagarika ku kazi ryatanzwe kandi kugeza ku wa kane w'icyumweru gitaha bazaba batakiri mu mabanga yabo kugeza ubwo ubutabera buzabagira bere cyangwa bakabafatira ibihano kandi leta akaba yiyemeje yuko aya maperereza azarangira mu gihe cy'ukwezi kumwe cyonyine ukurikije urwandiko ijwi rya Amerika ryabonye amakuru y'inyuruzwa y'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi yagejejwe mu butegetsi b'imiryango yita ku mpunzi mu mpera z'umwaka ushize ministri ubishinzwe asaba bamwe mu bakozi ba leta ko baba bahagatswe ku kazi dore ko n'ibihugu nka Amerika Uburayi n'ibindi bitanga imfashanyo byari bimaze kubwira leta yuko bigiye kuyihagarika iramutse itagize icyo yakora ariko inkuru akaba yarageze mu itangazamakuru mu kwezi gushize ukurikije ministri ubutegetsi bwahise butangiza ibarura risha ry'impunzi zose ziri mu gihugu bareba umuntu ku wundi ariko imibare itizewe akaba yerekana ko igihugu gicumbikiye impunzi zisaga gato imiliyoni imwe n'ibihumbi 400 ministri yongeye atangariza abanyamakuru yuko igihugu kuri ubu cyugarijwe n'ikindi kibazo cy'impunzi nshasha z'abakongomani barimo guhunga umunsi ku wundi akaba bakiri zisaga ibihumbi 3 ku munsi kandi akaba afite amakuru yuko hari n'abandi bakongomani basaga imiliyoni bakiri mu gihugu cyabo ariko bateganya guhungira muri Uganda kubera umutekano muke urangwa mu duce twa Ituri mu burasirazuba bw'icyo gihugu akongera gusaba amahanga yuko Uganda ikeneye indi mfashanyo itubutse kugira ngo itabarize imbabare Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
cha bijya bibi biranuga nuga kwa rivi
eka nibihu
ngo nibihu akarira byikomeye
ndakubiye kwa tarivi
nivyo
nivyo
eka sivye
edupingi
edupingi gutangika
emupinga mupingi umvise ijwi rya Amerika irabeshu zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru rero imaze iminsi cana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi igizwe ahanini n'amasanamu yerekana bamwe mu bantu batera ubwoba canke bakabwira abandi yuko uzohirahira agatora oya azokwibonerako. Hanavugwa ko hari abanyagihugu babohegwa amaboko y'umugongo bagategekwa kuja kwiyandikisha ku nguvu turabwi mu Burundi. Abatari bake baribaza ayo ma video abarimwo bande abantu vy'ukuri n'ivyo canke n'utu video bagerageje bakomeka ko amajwi abategetsi bo babivuga kwiki. Utwo tubazo twadusanze ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye rekomenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye atubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Amasanamu ariko araca ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho arabo bakoranije. Ubutumwa babaha ni kuzohana uzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye. Binavugwa ko harimo na musitaneri wa komine Gashoho Desire Bigirimana. Ikindi nuko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubw'indamukanyo yabo. Uko guhana nako bigisha ku batazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe, guhongora hamwe no kuboha. Bamwe mu banditse ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba. Mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukogwa mu ntumbero konona umugambi w'inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Terence Ntayiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Iyo yemirije ibihe bikomakomeye mu gihugu hamariho abantu batunga ubugambi bageza gutegura amamontage kubwira bashobore kumvisha abantu yuko ivyo bintu bishobora kuba ari umugambi mubi. Ni uguha akarorero imbere y'uko mvuga. Mwibuke hari mu 2010 aho basohoye video iriko abantu bafise ibihiri bashava yuko ari mbonera kure bafashe amasanamu yabo ibihiri usanga n'abaremendanya. Mwibuke ca gihe Pierre Karavera Mbonimpa yari remendanya bakazana amasanamu y'ahandi hantu bakabesha mu Burundi biruka ikarushi ingene bagiye kuneza kugura abantu badafite amasanamu yari muri Afurika y'umurengero aho bica abantu mu Muhammed w'igikoko bakavuga kuri kamera muri karushi kandi yari babikora barashaka kuja gushyira ikintu kuri 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 ucafu cyangwa ubundi bugambo ariko byama bimeze. Twebwe rero imvugo bene izo nta gaciro tukiha. Twebwe duhanura abanyagihugu kubahana, kubaha mugenzi wawe, gukorera igihugu, kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese.
Ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na Agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri. Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka bo muri urwo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu.
Ibyo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citi kwa ko kiri muri demokarasi. Muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese akashikiriza icyumviro ciwe uko acumva. Kugutera ubwoba abantu rero ko bategereza gutora iki canke kiriya ni ikimenyetso cy'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yateza kuyumvira canke kwemera. Umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura.
Iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko bazoja mu matora. Aba ni bamwe mu bo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi.
Je basabye akajya agapapuro k'amatora bambwira ak'umugabo wanjye bacambwiye ngo ningende nta kindi nashonje kurondera amazi ahandi. Bisaba nyine abatungu bacu bacu bakayafa tuvuge neho gatunga amazi.
Jewe mutenya wanjye yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenya wanjye kuko yari yagiye akitwa Jiji we yararonse umuti. Nuko twese two kwitwararika twese tukaburonka
aho bihenze bakwiye kukagendana. Kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezwe.
Nibinyane Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashinga amateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi.
Nk'ivyo navyo nyene bija muri ryaterabwoba. Nivyo kuri twese turashigikiye ko abantu baje kwiyandikisha. Mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya. Hariho ibyo umuntu ategerezwa gukora n'ibyo afitiye uburenganzira. Ibyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora cyangwa ntubikore. Twebwe naho dutera kamwe ngo abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira ku inkoni, ntawe twoshira ku iterabwoba uretse gusa ko byo babibabaje ko haba habarundi bataja kwiyandikisha bigeze aho abantu bavuzwa no kuja gusoma bavuzwa no kuja gukora ugutukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ivyo no kuri ndumva ko nayo nyina ari ngendo mbi kandi simbora nico bihutira naho bocongera ntacyo ntacyopfa kubwanje naho bavuga bati turongeye kwiyindindwi none ibintu byo mu kwezi kwa gatano bo nongera ko niyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha
ariko nubwo biruko amategeko agenga amatora yo mu Burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 46 iratomora neza ko umuntu afise uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa cyo kwiyandikisha
igushika ubu nituragira itegeko cyo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora nko mu bibigi udatoye bari hamande no kuvuga ni itegeko iswe rero ntiraba itegeko mugo twenje gituma tuca guhimiriza aho twaciye hose nawe twafashe ngo umuntu aje kwiyandikisha kukwira nkubera itaraba itegeko mugabo umwene igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko itaraba itegeko mugo twiba abategetsi abajeje nwa icyo tukwiye ni guhimiriza kushuko umunsi turacahimiriza kugira ngo abene igihugu aje kwiyandikisha kubwabo
icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo masanamu zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zavuzwe ko byinshi tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ibyo bamenye ko bazobazwa ibyo bariko barigisha nabigishije genocide mu Rwanda baracafatwa kubera ama video bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'ubutewe akagongwe n'abariko barabyigwa ati eheje wabo bantu uyu ndi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu byukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bariko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho intera hamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati niye nyungu yuko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi cha zonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwama mushaka kugicafuza Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
kino kiganiro cuno munsi wanyu mu ntara ncuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze cyane bakoze bamenyesha makuru yacu batandukanye badufashije kugitunganya mwinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi na ingenieur Linas dufatikanije na Joe Diane na hazo twari kumwe kuri micro muranigwe mu banyo mu byanyu
ababandanya kutwumviriza mu masegonda makeyi isaha 12 batega matwi ikiganiro cy'umuziki bashikinze iminsi yose kuwa gatandatu kuri isaha.